mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ni mwatuwe mwizigiwe wo kumva yuko nk'izigingo somye yo habahemuka ikambere no munsi ashobora kuvuga ati genda bangirije kiba ari byiza cyane bawerekanye ya ngingo ya 35 n'abasomera.
Uwo ni Melchior Nankwahomba, buramatari w'intara ya Kirundo, aha inama abagize komisiyo ishinzwe gutegura itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ubwo bari bamaze kurahirira imirimo yabo. Inkuru hamwe n'izindi zerekeye amafuku adasanzwe yogoje imyaka mu bice bya komine Gitega y'intara ya Gitega mu Burundi niyerekeye ingaruka z'umutekano muke ku bucuruzi i Bujumbura. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Gitega, abagize komisiyo yo gutegura amatora mu makomine y'intara ya Kirundo ndumbare duhere mu Kirundo kwitora rya kamarampaka barahiye. Imigambi myinshi irashima uko iyo migwi yubatse, urunani amizero y'abarundi ntirushima uko urwo uwo rwatanze umwe mu rwatanze yakuwemo ku buryo bavuga ko ari akarenganyo. Ni inkuru rero mwateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri iry'ubumwe n'iry'igihugu, ukundi kumanitse hejuru abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye inyifato itegerezwa kuzobaranga acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mukanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa atari uko bizobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa vya sesi kumutaga mwijoro ugacuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa kuko igikorwa si igikorwa cya seni si cya sepi si cya sesi ni igikorwa cy'igihugu.
Yisunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Melchior Nankwahomba
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kare.
Amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane muri kwa kuva kera n'abashyikira muri arutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi akavuga ati mbere ndabihebye ndisubira inyuma ibyo byarabaye. Mwe mwatuwe mwizigiwe wo kumva yuko nk'izigingo somye yo habahemuka ikambere no munsi ashobora kuvuga ati genda bangirije kiba ari byiza cyane bawerekanye ya ngingo ya 35 n'abasomera utegereza kubahiriza amategeko y'igihugu.
Imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubase. Mukerereza Octavi arongoye umugambwe parikipe agakiza mu ntara ya Kirundo.
Turayishimira rwose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi ubwitonzi n'ubwenge kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje. Umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe.
Muri FNL naho nyene barashima. Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki.
N'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tuyafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Aha rero twebwe icyo twiteze ni uko aba bantu ntabategerezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu komondondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye canke bahakanye ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro.
Umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacu bashima kuvuga. Mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono. Oscar Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira ico batashimye.
Twe turi mu migambwe canke inani ziri mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine, ariko ikintu cadutangaje nuko hadusanzwe tujana gu mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine, uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku komine, ariko twebwe twasanze baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe acira kugwa ku buryo bwa dutangaje natwe bwe tutacuye gutegera ibyo byo ko ntigeze subirizwa nuwo badusavye twagiye kubimenyeshwa mbere dutevye ikete tuza kuriroka dutevye
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubiri yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari, ariko baca bamusubiriza nuwo tari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo aca subirizwa n'umukenyezi
Pascal Manariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubwiwe ubo yakuwemwo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu camujeje akagirizwa no kudakunda akazi. Ikindi cyatumye akugwamwe nkuko mana ariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba, ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10. Uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi ariko kugira amusubirire. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Bosco. Tuve mu Kirundo tujye mu ntara ya Bujumbura. Bamwe mu bakorera imirimo itandukanye mu mujyi wa Bujumbura babona umutekano muke ari inzitizi zituma badakora badatera imbere uko babyifuza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi, Diane Ndonse, hadufite inkuru irambuye.
Uyu ni umwe mu bikorera ibyabo muri quartier byiza mu gisagara cya Bujumbura. Afise iduka ibarira impunzu ikanazidandaza. Uyu musore atwiganira ko yugarisa imwe y'ijoro kugutinya abasuma kubw'umutekano muke. Ivyo abona ko ari inzitizi kugutera imbere kwako kazi kiwe.
Twebwe nga ari igihe tubugarasa mu mugabo tuba tufise ubwoba, ari igihe umubandi twinjira kubera iminsi usanga banjirana abasuma bafise inkoho bakwinjira muri atere rya bibazo babufise ukabitanga, kandi usanga nyene ugiye mu guhomba nyene ukora urikora homba nyene. Twebwe ikintu ubo dufasha umutekano ubwa mbere umutekano aba umutekano na twebwe usanga caturonga amasaha menshi yo gukora kugushikana nga saa sita z'ijoro saa tano z'ijoro turiko turakora.
Ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api coco iyo nzitizi y'umutekano muke ntikiwubona. Leonard Sentore arongoye ico kigo avuga ko abanyamitahe kibakingira mu bijanye n'amategeko nayo ikibazo c'umutekano atakiriho mu gihugu.
Twe turabona yuko igihugu gikuje ibyangombwa. Icya mbere ni uko cyafashe iya mbere muri bya reforme doing business kugira ngo le climat des affaires imere neza, tukaba rero ubu leta bandanya igira izo reforme. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko turashaka ayo mategeko yo kubakingira. Icya gatatu ni uko dufite amahoro n'umutekano. Nicyo nacyo ndahari no gutangurirako. Dufite amahoro n'umutekano, abanyamitari bashobora kuza bagakora bumva yuko batekanye.
Nubwo biri uko, ikibazo cy'umutekano gikwiye gushyirwa imbere. Umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda avuga ko nyabuna umutekano ubangamira cyane ibijyanye n'ubutunzi kuruta ibindi byose.
Icyo kibazo cy'umutekano abantu bakunda kugifata bakirabisha gusa kukugena ubuzima bubangamiwe. Mugabo burya umutekano muke ubangamira iterambere ry'igihugu gusumba ubuzima bw'abantu. Nivyo umuntu arapfa, babiri barapfa, cumi barapfa na mirongo ibiri barapfa. Mugabo ahantu hari umutekano muke ivyerekeye byo gutunganya vya ekonomi bica bipfa cyane. Ngiye ndaguha akarorero. Nk'ubu biragora kugira ngo naho uwo gutsitaye umutahe. We naho washaka gufasha umuntu ntujora kumufasha ngo yugurure akabutike ruguru cyangwa quartier amwamwe, kuko apfa kukugurura baca barara bakamenya baca barara bamwibye. We naho ufite itongo ubu biragoye kuririma, kuko urarima hageze kwimbura hakimbura abandi. Muri ico gihe rero ucuhitamo kutarima.
Uyu mwigisha muri kaminuza aravuga ingaruka ziri ku mutekano muke no kubakora urudandazwa rw'ivyo birimira.
Bishitse naho data wanjuka ofisi ko wigira uwo murima wawe ibigori cyangwa biraya bakawurarira uzosanga ivyo bintu wimbuye udashobora kubishora kuko abandi muhurira ku isoko ayo mafaranga yo kurarira nayo barishe urumva bo bari myahantu ari security ashobora kuba biri mu Kongo ashobora kuba biri muri Tanzania cyangwa Uganda cyangwa Rwanda akaza akabishora ngaha ugasanga birazimbutse gusumba ibyi wawe kubera wewe wategereje gushiramwe uburyo bwinshi kubera ko wabanje kubirarira kubera cyangwa nibarabara ari ribi kubera ubukene bw'inzizi igihugu badashoboye koresha amabarabara kubera kumbure n'ikiraro cacitse cyangwa kubera ko n'imodoka ibiza nayo agirapfa kubera utagifite amafaranga yo kuzikoresha
ico bikoze ubushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko buvuga ko mu migambi bufise muri uyu mwaka harimo guharanira inyungu z'igihugu mu karere. Isabelle Ndahayo aramutswa ubwo bushikiranganje ashira imbere amabarabara n'izindi nyungu zo guteza imbere urudandazwa
harugu guharagararira inyungu z'igihugu cacu mu muryango w'ubugize Afrika buseruko kugira ngo Burundi buronke karusho nishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'uwo muryango harimo n'imigambi ijanye n'ibyinyubako by'amabarabara indarayi amasoko ntangagufu hamwe no kuronka akazi kw'abarundi muri ibyo bihugu muri uwo muryango
hambavu yibi ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api kirasaba leta gushira ingufu mu kugwiza umuyaga nkuba kugira amashira hamwe ahingura abone gutera imbere cyane cyane ayo mu burimyi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane urakoze nshuti mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu bice bimwe bya komine Gitega y'intara ya Gitega haravugwa amafuku adasanzwe nta gihingwa na kimwe adahangara. Abahinzi bavuga ko bananiwe kuzitega bagasaba abashinzwe ubuhinzi kubabonera umuti wa kizungu ushobora guhashya ayo mafuku. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana abahe inkuru irambuye.
Izo fukuzo ni mirima y'abanyagihugu zikazi ku mitumba y'amasenga nyabisindu na mushasha muri komine ya Gitega nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba. Nduwezo Esperance ni mukenyezi mirimizi aba ku mutumba wa masenga aratubwira ko izo fuku ziteye ingorane.
Urumva turiyumye uduteye nk'ibijumbu cyangwa imyumbati amateke yose ubuzisigaye zijya n'ibiharage ziramira byose nta kimwe zitajya. Ubwa mbere ntizajya amateke zajya imyumbati n'ibijumbu gusa mugubu byose zirajya n'ibitoki zigira zimba mu mizi nyene zikamira hama zigakwega byose n'amababi inzara nyine zo dutera kubera ifuku kandi zo zotera amafa ameze gose.
Izo fuku zatumye abahinga bo kuzitega bahungukira mu gihe bateze ifuku igafatwa nyine umurima yafatiwemwo acariha wayiteze amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi naho nyene wayiteze agenda yitwaye kwigurisha kubazi kuzifungura. Twegereye Gwajikera Nikodemu umwe bahinga bigisha ugwaruka gutega izo fuku kugira ngo barabe ko botuze izo fuku. Uwo mutama w'imyaka 58 avuga ko ugwaruka yigishije rwuma rutega ariko izo fuku ntizifatwa ku mpamva tubwira
nanega mutaza kera bavuga ngo honye ifuku arazitega
mwebwe ngaha murateka
baratega muga ntizifashwa gose hafashwe mwimwe hazigasigara ari nyinshi usanga zazibiri ahandi naho batega zirahunga gose ikizibirira ahandi gashya ahandi hano yageje ko hagikisigisibi uhashize umutego asanga yazibiye umutego ukaguma uriyo ukaguma uteze nyene nayo yizibiriye yaciye ahandi uyiteze bamuhemba 500 hari n'abaka 1000 ayikuye.
Abarimyi basaba batakira abajeje uburimyi kugira ngo bagire ico bakoze kubwizo fuku. Caritas icu Burundi n'umukenyezi mwirimizi wo kumutumba wa masenga
asha indimo zose aho umuntu ageze ndimo hose ntacho tukirya ibijumpu igitoki umumbati nako kagora umuntu atera iteke byose nta na kimwe zitari byose zirakwera igitoki zirakege tukazubwirwe niko gihenutse nico gituma rero umuntu azarabembereza asubiza mwakandi nta cizo cuko tuzurya zisazizamwe nazo zirandura zirenza nta n'umuntu ufugiye ko nkubu aho usanze yatimbitsira timbika gose kaduza urupfu aha rero rero zigomba zitangura gutimbika rero sawasawa kubera zirundebyo zijya nani barankaye ikotikira byo hijya harya nijya nifuku hajya yarahejeje akwiye ko mwudufasha mukatorondera umuti watso yego mukaza mwadufasha wo gushira mu kuzimu naye ahandi oya tugiye guhona kweri nazo nyeza atavyivoma kwa basuka ariko kari kantunze yego niko kantunze nta kindi zirakaze n'ukuri zirakaze ariko mwudze muratuvugira ariho mudutabaza gati katso.
Andrea Niyongera arongoye burimyi n'ubworozi muri komine ya Gitega aremeza ko bazi ico kibazo c'ifuku zateye mu mirima yo ku mitumba imwe. Uwo mufundi w'indimo avuga ko bagerageje gukoresha ubuhinga bwo guteza ingutu zisanzwe zikari izo fuku ariko akemeza ko atacu byashoboye gushikako arangiza remesha abarimyi abizeza ko hariko hari gubundi buhinga bwo gutuza izo fuku ko misi yavuba bazoja kugeregeza undi muti agasaba abarimyi kuguma gukoresha imitego mu kurindira uwo muti igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje gukurikira radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yarise ibihugu bya Afrika ko ari ibihugu by'amazirantoki. Nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabishyize ahagaragara, Trump yaba yaravuze ibyo bintu ku munsi wa kane w'icyumweru gishize mu ngoro ye Maison Blanche ari mu nama na bamwe mu basenateri b'Abarepubulika n'Abademokrate ku kibazo cy'abimukira bakomoka muri Afurika, muri Haiti no muri El Salvador. Amahanga yarumiwe kubera ayo magambo. Kuba Perezida Donald Trump yaba yarise ibihugu byo muri Afurika ibihugu by'amazirantoki byaba bivuze iki ku Banyafurika ubwabo? Niki Abanyafurika bakora kugira ngo bisubize icyubahiro imbere y'amahanga? Nibyo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagarutseho mu kiganiro muri Isanga Mukanya. Abatumirwa bari Rene Claude Niyonkuru, impuguke mu byerekeye amategeko n'ubuyobozi yari i Bujumbura mu Burundi, na Athanase Karayenga umunyamakuru wigenga, hakaba n'impuguke mu by'itumanaho ku rwego mpuzamahanga yari Paris mu Faransa. Bwana Niyonkuru, ni utangira havuga uko yakiriye amagambo Trump yaba yaravuze.
Namajambo ku ruhande rumwe atangaje ariko atanatangaje kubera abiyamaze igihe umuntu arugwe igihugu cya Amerika kuva akiri kariya mamariza ayo mabanga y'umukuru w'igihugu. N'umuntu yamenyekanye cyane mu gukoresha amajambo baba bo bahiganwa mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hagufi politike ya Amerika abatangaza. Inyifato itahindutse no mu gihe yafashe ayo mabanga murano kwa izikiringo kirenga umwaka. Izo rero biratangaza kubera umuntu arongoye igihugu umwe n'ico ndetse n'abarongoye ibihugu bindi n'abantu mu byumviro by'abantu muri rusange, mu bo bakorana, mu bo bakurikira mu makungu n'ahandi, baba bitezwe ko amajambo rugabo, amajambo atari mwe nayo, adafatira abantu mu migwi, atabacafutse, atagize iki naho bari ukutumvikana. Ariko rero nayimvutse nti binatangaje kubera muri ino minsi haraheze igihe tubona n'abandi bakuru b'ibihugu cyangwa abandi bantu bari mu mabanga akomeye batirimuka cyane ugeranije n'inyifato nk'uko nari ndabivuze yitezwe kuri mwe n'abo bantu. Hariho uburore butari buke, hariho umuperezida amenyerewe cyane mu gihugu cya Philippines yitwa Duterte, hariho uwo tuzi amaze iminsi ndetse anaterana amajambo na President Trump arongoye igihugu cya Korea ya Ruguru. Munavati no na hano hagufi iwacu muribuka nk'amajambo amwe amwe ku bibazo batumvikana ko n'amakungu yahora akoreshwa n'uwahoze arongoye igihugu cya Zimbabwe. Ibintu rero ego nibyo bitangaje, iryo jambo rirababaje cyane cyane ndivuzwe na Amerika. Turaza kubigaruka kukumbure kubera bica bifatira kuri kahise, bica bifatira ku bintu bizatunganijwe neza mu bijanye n'imigenderanire hagati y'amoko muri Amerika, hagati y'abimukira n'abigita ko ari abasangwa butaka muri Amerika. Ariko ku rundi rugero ni ibintu biriko biraza bitangaza kandi bibabaza ubwanje rero na jewe byaramba abace k'abandi banyafurika.
Weho atanazi karayenga wabyakiye gute?
Jewe nk'abandi banyafurika, nk'abandi bantu bose bo ku isi, twaramaramaye, twaratangaje n'amajambo y'ibitutsi avuzwe na Trump. Ariko umugabo kuko Rene Claude abivuze ntibitangaje, kuko Trump ni umuntu watumenyereje kubona yuko avuga nk'umuntu atagira ingeso, atigeze akoresha ururimi, indimi, amajambo y'igishinantahe. Yaboneka yuko ingero yavukiyemo ari ingero y'ugukadamiza, gukengera, gukoresha uburyo bushoboka bwose kwerekana yuko ari we akomeye, ko ari we wa mbere, ko ari we atunze, ko ari we
ari muzungu afite amahera afite byose biva nibaza ko byavuye mu ndero yaronse mu muryango wiwe kandi baravuga yuko ngo se wiwe yabaye yahunze cyangwa yavuye yimukere aze mu Budagi mu gihe abanazi bari beze hariya muri kicya gihugu urabona n'ejo bundi yavuze atari beze no kumwegeka ku ibyo by'abanyafurika byonyine ejo bundi yabonye abantu bari ko bari amamaza bavuga biyamiriza abanazi muri mu mabarabara ye New York n'ahandi hanyuma aravuga ngo abanazi n'abantu bagwanya amacakubiri ngo bose nicyo kimwe urumva rero nk'umuyahudi yaba yarabyumvise yumvise icyo jambo yaba cyaramusizikaje kuko twebwe abanyafurika biri ko biradusizikaza ariko ikindi nacyo naho Trump atumenyereje kuvuga amajambo ya muhe aduhaye akaryo keza kubwira natwe abanyafurika
ibyo turaza kubigaruka ko imbere muri iki kiganiro ariko abajijwe n'abamenyeshamakuru ku munsi w'Imana yarahakanye ko atari umuntu avangura abantu bifatiye kwibara ry'urukoba ngo niwe muntu yoba atakora ivyo bintu ashobora kuza ku rwego rwa mbere ku isi nkuko yabibwiye abo bamenyeshamakuru Rene Claude aho muhavugiye
oya izonyi umuntu afatira ku hantu byavugiwe murabona uko ibinyamakuru byabidushikirije n'amajambo yavugiye no vuga mu nama yarazi uko ari karahuriramo n'abantu yizeye kubera bari bahuriranye bahuye n'abaserukira umugambo wa Republican n'abaserukira umugambo wa Democrate mu nama ibyo bita de réunion bipartisan kugira bige ikibazo no munsi giha gikomeye cyane kijanye n'abimukira bari muri America ubwo rero yabivuze ara hantu yibaza ati ndisanzuye ngaha si ibintu mvugiye aheruye aho abantu babyumva kimwe rero biraboneka ko nawe nyene bisa n'ibyamutangaje abisanze hanze ariko aho naho ntiyari yaharuye nkuko ndetse binaboneka ko abigira gake iyo hageze gushikiriza amajambo mwe nayo kimwe yari kumwe n'abapuke ba mu bya politike kandi bari kubavuga ikibazo kiba hanze cyane gishushi hikimitwe abanyamerika kuva yagashika ku butegetsi ndetse nkuko nanabivuze n'imbere akiri kari yamamaza ikindi naco ntiyiyumviriye ingene ubuhinga bwo guhanahana amakuru uno munsi bwabaye aho buteye si wewe nyene n'abandi barongoye ibihugu canke abajejwe yandi mabanga biramaze kubatangaza kubera babandanya kwigenza nk'uko bigenza mbere ubuhinga bw'uno munsi atabutaraboneka ubu rero ko yashikirije ngo ntabyo navuze ndetse akanivuga ko ari umuntu wa mbere agororokeye abandi atasa amacakubira ashingiye ku rukoba n'ibindi iyo ni imvugo y'ukwigobyora ico nabonye jewe nuko ntabyemezo bimwe ntabanduka byerekanye neza na neza ko atabivutse ndetse urabona ko nawe nyine mu nyuma yagiye avuga ngo yakoreje yandi majambo agoye mugabo itavushishikirijwe n'abari muri iyo nama ari nabo banafashije kugira bije ahabona baremeje kandi ntiyabahinyuje ko ayo majambo yavutswe akindi naco mu kirundi bavuga ngo umwana muri tentato w'urutozi iyo biba byari bivutswe ari ubwa mbere tutari tumuzi ko amajambo mwe nayo abantu bari gukekeranya ariko biragaragara na jewe ndi mu rugero rw'abemera yuko byavuzwe kandi biboneka ko yabivuganye shavu mugabo umuntu ayoboye igihugu ntiyateza gukoresha amajambo mwe nayo
urakoze tugaruke kuri Athanase Karenga uri kuravuga ko hageze ko Afrika ikubita agatima mpembera ufatiye kuri aya majambo yoba yaravuzwe n'ukuntu Afrika yama ari nk'ikuburiro abantu bose bashaka kuvuga ibintu bibi bitagenda neza byose yani na karere ka Afrika uvuze ko hageze Afrika yisubira ko nibi ushaka kuvuga
nago bagoheza ku kintu Jean-Claude yavuze ati burya mu Shinaga yaratwara Zimbabwe amugabe nawe rero yaravuze kamajambo kuko umuntu agomba kwita ariko icyo nagomba gushikiza icyizere yuko abanyafurika turageze yuko natwebwe twinegura tukaraba ibitagenda neza iwacu mwarabonye ingene Mugabe yavuye ku butegetsi afite imyaka 53 bamwe bavuga yuko yanarije rero urabonye ubonye nk'abantu b'abanyafurika batwara ibihugu byabo imyaka 20, 23, 40, 50 iki iyo bashaka yose nk'ibyo biradutesha agaciro rwose rwose urazi nk'aba ngomba kwifatira ku mugahaza abantu bamwe bamwe mugabo abantu amasezi y'imyaka 30 nko muri Cameroon abantu bo muri Chad abantu bo muri Guinea Equatorial ikazahomera abumwe burundi urabona izi giko bizaba umuntu wagoma kwifatanya nabo bantu bose batwari ibihugu bya Afrika ngo kumenga n'amasogo yabo ibyo byadutesha agaciro rwose mu makungu kubona abantu bagomba gutwara imyaka miremire ishwa nk'iyo ikindi nacyo tubibaza nibaza tuteza gusitisa kwa gashi ni uko mu buryo ibihugu byo muri Afurika bifise uburyo kwiteza imbere ni bunini cyane ni bwinshi cyane ndaguha akarorero radiyo y'igihugu nka Nigeria petrole na gaze muri Nigeria yaba yabayihaye Ubuswisi cyangwa bakayiha Ubudagi iba yarakoze ibintu bitangaje urabye n'ibihugu by'abarabu ingene byateye imbere byatejwe imbere na petrole na gaze yabyo twebwe ibihugu byo muri Afurika tukama dukenye kandi dufise uburyo n'ubuhinga n'ubushobozi bw'ukwikenura tukwateza imbere
reka turabigarukako tuje ku mirongo ya telefone dufise Emil uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza
mwiriwe watubwire irindi zina na uhamagaye
nitwa Emile nkaba ndi ngaha mu karere ka Afurika mu biyaga bigari
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
Deni cyumvira nashaka gushikiriza nk'ahangwa guhimanuro president wa America Trump n'ukuri Trump n'umuntu yubawa cyane kandi umuntu atari umwana araboneka no maso y'umuntu w'umutama kandi arakuze ijambo nk'iryo avuga arivugira ku binyamakuru arivugira ku maradiyo n'amajambo menshi akunda gushikiriza ababaza abantu ariko kandi akaba babaza mu guhoho yahezeranye umozi iryo jambo n'umwana w'imyaka 5 ntashobora kurivuga nk'apapa gwe cy'umubyeyi wiwe cyangwa n'umuntu wo hanze ngari ku ruhande ariko aramwumva abarika aravuga ibintu bitarizo n'ashaka kusikiriza nk'abantu baramusikira bakamwegera bo mubwira akaza aravuga ibintu byoroheza amatwi ataka kuvuga nabi kuko n'amagambo menshi agenda kuvuga agasanga ari iki ibintu byinshi kuko umuntu avuze ijambo rikiri ku isi yose kugira ngo Amerika yumvirizwe n'abantu benshi kandi yitwaho n'abantu kandi Afurika irafise uburyo bwinshi na Amerika igumikenera kuri Afurika naho Afurika Kenya mugabo iburi ibikoresho gusa mugabo wa Amerika n'indi ndazi zakenera Afurika murakoze ari anja kuvuga neza
murakoze dufise kandi Richard uratumva?
Nitwa Richard ndahamagaye ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza canke icyumvira iterera?
Yari nk'intererana.
Eh.
Nagiye mvuge nka ibintu President wa America Donald Trump yavuze. Ubisanzwe si cya mbere abantu bishye nk'abantu bese nk'ibatangaye kuko amajyambo amazimi safuka uravye mu bintu iyo ari mu manama menshi avuga nk'ibintu bitakapfira ku banyafrika ndetse no ku bantu birabura. Asuka tunaye Trump n'umurasisi birumvikana urazi nuko igihe yaza kukurahira yatumiye n'abajya bajya bakinyi ba basket urumva baramwangiye kugenda biraboneka yuko ari umuntu nyina sugura ko natwe twase tukiyemera bavuga ati natwe twajya kumusega kuko nk'ajya ba lesenika bakabika abantu abanyafurika ba perezida ba Afurika bakagira nyine bakabaha ubwiyunge nabo nyine bakabukuza
murakoze muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika nibihe ayo majambo yoba yaravuze bishobora kugira nize ngaruka bishobora kugira ku migenderane hagati ya leta zunze umwe za Amerika na karere ka Afrika Rene Claude
murakoze umbere nuko tunavuga ku karere ka Afrika ayo majambo yashikirijwe cyo kimwe n'ayandi yaraje akurikira ni ibintu bifise ingaruka kuri politike mu gihugu hagati ya Amerika urabona bari kubavuga ikibazo kijanye n'abimukira nk'uko nabivuze kandi uno munsi gifise agaciro gakomeye cyane muri Amerika cyane cyane ko bizayifatira kuri kahise kaho abanyafurika benshi n'abandi birabure batwe muri Amerika bagakoreshwa nk'abacakara ibyo n'ibindi bikomeye cyane muri kahise ka Amerika iyo rero bivuzwe biza byongereza imishamirano hagati y'abanyepolitike muri Amerika iyo mishamirano nayo ntigarukira muri Amerika gusa kubera iyo uri igihugu rutura igihugu gifite igihagararo nka Amerika mu by'ubutunzi mu bya gisirikare mu bya politiki n'ibindi yagira ingaruka mbi cyane no hanze ya Amerika.
Nshuti mwakomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika iki gice cy'ikiganiro muri isanga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma ihari engineer John Dryden yarafatanije na Fatuma Kara Alemase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubashimiye cyane mwese mukomeze rero mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.